Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 171 681 sit wezi tatu akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka
erega kobra zukutambire na duke urusasu gwara gusize mugabe inzara yoyo izokwica kibona
reka reka be urazi bubabare mfise yo fakuma kayi nawe bindi byo ntabyo noshobora
fakuma kayi mbe none bawo batuma ko mbona bataza no kukuraba
ati baza kumuraba bajya bamukunda komesha aha baca batanka kanuka
ko pravite gasha baramutse gute
oya wangu nta kigenda ahubwo ahubwo curabunya ndaze nje guhinduza pasema
oya nubugende nyukara cafise umucisha jewe hajya nari nzi kupfuye byaheze
eka nubu sindarusimba
oyo tokira
mugabo gamuravyo je naho nokira sinopfa subiyeyo
oya nuko biheba
wazi kujya ku rugamba utagira ni nko
nihatatagira ni nko ntiwabibona sinopfa subiyeho ahuravutse
ahubwo mwebwe murabasazi uraza aho navugiye ukamengo ntimwumva
sha mugakweri burya baraduhenda none twebwe atagisirikare cyangwa igipolisi twigiye tugaca turarika imitwe ngo tugiye ku rugamba
namwe bazo bamara mwese mpeze ndabi aho ntimwabivamo mukiri bazima kweri
none ko baduhimiriza gufasha abajejwe umutekano
reka reka kujya no kubaruha mwebwe mubafasha mwabyigiye hehe kobra ko agira abere ngaha ubona hari n'uza kurunguruka
none nkaho muri ko musha mwokora ikiga mwabahungu ntimworaba ibindi mwokora byo bateze imbere iby'umutekano mukabirekera babigenewe
bareke iminsi yose ntabwo igwa yamwibwirwa n'uko amasa atukuye
tunywere mugakuza.